iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti namwe bagenzi mwese muduteze amatwi kuri uyu wa gatanu itariki 28 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2017. I Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabaramukije mwese.
Ubwo amasase rwaraheze muba guhuse kaza barikiri hafi ntabwo turateye igikumu ku masezerano y'abarikiri ntambara urundo muba uwakije turikiri hafi wabukije inkende gutwara amabuye ya hepfo inkende igiye hejuru mu giti sikora yuko idashaka kuvuga.
Uyu ni perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza mu masengesho yo gushimira Imana yatangujwe ejo ku munsi wa kane n'umugambwe aturukamwo CNDD-FDD. Iyo nkuru cyo kimwe n'izindi nkuru zirimo iyerekeye Leta y'u Rwanda yashikirije ya Zambia urutonde rw'abantu 9 ikekwaho kuba basize bakoze jenoside mu 1994 mu Rwanda bagahungira mu gihugu cya Zambia. Ni mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Mwaramutse Rosine.
Mwaramutse Oriane. Mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radio ijwi rya Amerika aho muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Kenya aho Raila Odinga amenyereye ibya politiki akaba kandi yarigeze kuba n'umushikiranganji wa mbere mu gihugu cya Kenya yagenywe kuri uyu wa kane guserukira umigambwe igize urunani National Super Alliance mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi k'8. Ivyo vyabereye mu ikoraniro ry'uwo mugambwe ryabereye ku mugwa mukuru wa Kenya i Nairobi. Abategetsi bakomeye b'imigambwe igize urunani batangaje ku mugaragaro igenwa rya Raila Odinga kuri uyu wa kane. Muri ayo matora Odinga akazoserukira urunani National Super Alliance mu guhiganwa na Perezida Uhuru Kenyatta nkuko byari byagenze mu matora yo mu mwaka w'2013. Abanyepolitike batanu bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya bavuga ko bizeye ko urunani rwabo ruhagije kugira batsinde umugambwe uri ku butegetsi muri Kenya Jubilee Party mu matora azoba ku itariki 8 z'ukwezi k'8. Userukira Somalia hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ahmed Issa Awad yatangaje ko ibiro bijejwe ingenzi ku mipaka byasohoye urwandiko ruvuga ko ivyo biro bitazosubira gufata abimukira abanyesomalia bibakuye mu bibanza bakoreramo canke mu mihana yabo. Yamara ugo rwandiko ntacyo ruvuga kubijanye n'uko amategeko muri rusangi yoba yahindutse. Awad avuga ko iyo ngingo yasohotse nyuma yaho ibiro vyiwe bisabiye insiguro ku banyesomalia 11 bafashwe mu minsi iheze bakuwe mu mazu yabo. Ni mu gihe amategeko y'ikigo kijejwe abimukira avuga ko uwufashwe yarenze ku mategeko ashobora guhagarikwa agafungwa canke akaka uburenganzira bwo kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubutse ko Leta ya Amerika yatangaje mu minsi iheze ko abimukira 5,000 baturuka muri Somalia bari ku ntonde z'abazokwirukanwa ku butaka bwa Amerika. Abashika ku 237 bakaba bamaze kwirukanwa. Umugwi w'abahinga ujejwe imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Misiri usaba inama nshingamateka ya Amerika gusubira kwiheza umugambi w'ifashanyo ya Amerika y'amafaranga angana umuriyaridi n'igice y'amadolari agenewe gufasha Misiri. Ivyo ngo ni mu gihe atakarusho kaboneka mu bijanye n'agateka kazina muntu aho muri Misiri. Abo bahinga bavuga ko intwaro ya Perezida Abdel Fattah el-Sisi ikora bwa gisirikare itubahiriza agateka kazina muntu kandi ko iterekwa Amerika. Ivyo birego vyari vyashikirijwe kandi n'umuyobozi w'ikigo kijejwe amahoro mu karere ka Barabu Michel Dune aho yerekanye abasirikare ba Misiri bariko barica abantu bikekwa kuba arabiyahuzi mu karere ka Sinai. Uwo mugwi w'abahinga uvuga ko inama nshingamateka yogumizaho umugambi wo kugara ikigega cari kijejwe gufasha Misiri wari washizweho na Leta ya Perezida Barack Obama. Impande zomi mu nama nshingamateka zisa nizemeranije ivyashikirijwe n'uwo mugwi. Igihugu cy'u Burusiya n'ibihugu vya Buraya vyahanganye mu nama yabereye i Moscow mu Burusiya ku bijanye n'umutekano ku mugabane wa Buraya mu bihugu vy'Abarabu no muri Aziya. Iyo nama yari iramutse yihweza ibijanye n'uburyo ibintu vyifashe muri Siriya hamwe no kwagura ishyirahamwe rijejwe umutekano OTAN. Muri iyo nama yari maze iminsi ibiri, Sergey Lavrov, umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburusiya n'andi makungu, yagabishije kubijanye n'iterabwoba ritera ryiyongera hamwe n'intureka mu isi yose. Inyuma y'amasaha make, Lavrov abonanye n'umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Israeli. Israeli yacitera za Misiri ku bubiko bw'ibigwanisho bya Irani bikekwa ko bushobora kuba ari ubw'umuhari Damas. Umuhinga Alexei Malachenko avuga ko ibyo bitero ari byerekana ko imigenderanire itifashe neza hagati y'Uburusiya, Israeli na Irani. Nayo kubijyanye n'imigenderanire iri hagati y'Uburusiya na OTAN, umuhinga Peter Topichkanov avuga ko bisa nuko atakwizerana kukiri hagati y'izo mpande uko ari zibiri. Ubushikiranganji bujeje kwivuna abansi bwa Leta Zunze za Amerika bwatangaje ko abasirikare babiri ba Amerika baguye mu gitero cy'indege z'ingwano kuri uyu wa gatatu agakomereka mu gitero cyakozwe n'umuhari wa Leta ya Kiisilamu mu buseruko bwa Afghanistan. Iryo tangazo rya Amerika rimenyesha kandi ko abasirikare bayo bari kumwe n'Abafghanistan bivunye abo bagwanyi mu gihe bari batewe ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu. Buramatari w'intara ya Nangarhar, Gulab Mangal, yatangaje ko iyo ntambara yahitanye abatari bake, akavuga ko ku ruhande rw'umuhari wa Leta ya Kiisilamu hapfuye abagwanyi 40, abandi indwi barafatwa. Tubibutse ko mu ntango z'uku kwezi indege y'ingwano ya Amerika yari yateye ibombe ya mbere nini kunywakwa y'uwo muhari muri icyo gisagara cya Nangarhar. Abategetsi ba Afghanistan baratangaje ko iyo bombe yahitanye abagwanyi b'uwo muhari bashika kuri 92.
Urakoze Rosine ku makuru udushikirije. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza aragabisha abantu bose bipfuza gufata ubutegetsi bakoresheje umuheto ko ari gutumwanya. Petero Nkurunziza anagabisha abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bashyira hejuru inyungu zabo bakazirutisha iz'igihugu barya ibiturire n'abashora ikawa n'ubutare bw'agaciro mu bihugu bibanyi babicishije mu nzira y'amagendo. Kuri uyu wa kane, umugambwe uri ku butegetsi watanguje amasengesho yo gushimira Imana inyuma y'imyaka ibiri iheze utanze Perezida Petero Nkurunziza nk'umukandida mu matora mu nyuma agasimba ihiriko ry'ubutegetsi. Inkuru ya mugenzi wacu Elo Juwiri Kaneza.
Warimpugiye uvugira hanyene uti ndabahaye indongozi.
Amasengesho, indirimbo n'intambo zishimagiza Imana nizo zaranga ibirori byabereye ku cicaro gikuru cy'umugambwe CNDD-FDD ku muhinga mukuru uyu wa kane. Nubwo abatumire bari bake ugereranije n'uko byari bisanzwe bigenda, kuko baharurwa 500 gusa, abari bahari ntibaretse gutitimisha inyubako barimwo barongowe na korale yamiherekeza Perezida Nkurunziza. Yakira batumire umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye yibukije ko igihe umugambwe wemeza Perezida Nkurunziza nk'umukandida mu matora yo mu 2015 hari iterabwoba ryinshi ryatumye bamwe mu bagumya banga bahemuka. Umukuru w'igihugu afashe ijambo yibukije ko kugwa atari bibi, ahubwo guhera ariko kaga. Perezida Nkurunziza yasabye abantu bose gushima Imana, asigura ko iki kiringo ariko aratwara atazigera deha kuvuga ko ari icy'Imana ubwayo. Yagarutse cyane ku makobi igihugu caciyemo kuva ku ntwaro ya cami, yibutsa ko bakirwaniye bose bakwiye kubahwa n'abarundi bose. Muri iyi myaka ibiri iheze ahora bagerageje guhirika ubutegetsi, Perezida Nkurunziza yavuze ko bari babikoza nk'akamenyero nk'uko byagendeye abandi bakuru b'ibihugu muri kahise, ni nako kugabisha abaciyumvira gufatisha ubutegetsi umuheto.
Urugamba rurabandanye ubwo amasase rwarahize mubago ubuse azaba ari kiraka ntangora turateye igikumu ku masezerano bahoreshe ntambara urundo mubwo uwakije cyo ari kiraka wabukije inkende gutora amabuye ya hepfo inkende yigiye hejuru mu giti siko yari kudashaka ku hasi ari biba ya hepfo uzoteye ntambara kugira ngo izo tambara ibiriwe azaba atwaye kiraka rwanda ko ari paribwa no ushobora gutinya ingwe yakwinjiranye sibyo yakwijyanye utihebe ati bandera ugiye ko sibyo utegerwa ko siko.
Umukuru w'igihugu yanakariye kandi abantu barutisha inyungu zabo z'igihugu.
Nose twari twambaye imyambaro ko twaje muri Pyongyang. Bakore yuko Imana tujeje igihugu tuvuye ngaha imyambaro tushadukura tugutahura icyo ari cyo igihugu. Kuko uno munsi hari abantu batari umugambwe cyane gusumba igihugu. Igihugu itariho umugambwe ntuba. Hari imigambwe myinshi, umugambwe mwebwe mukubitwa nyinshi kuko umugambwe wa byinshi.
Umukuru w'inama nshingamateka aramutswa Sende David de mu 2015 yashinze intahe acanagira ica savye kubwa amatora y'ibihumbi 2020 Pascal Nyabenda
kandi uko abagumyabanga bazohagarara ninge n'abagumyabanga bazobyifatamo nyine cyubahe umukuru w'ibuca mukaba n'umukuru w'inama nkuru ingane bo mu bifite ngo ruhara rudasanzwe gusumbya abandi bagumyabanga bose mubifise mu ruhara rudasanzwe. Aha rero tugende tumenye tuja tugende tumenya iyo tugana
iyo bagana hose President Nkurunziza arahumuriza
babizi mu mugambo yabizi umuntu abashinga amateka bose aho tucyaza turahazi turazi ibibazo biha ntabaje kurashihana bamaze gutangura kwipanga barati no muca mu mizi mushobora kwipanga tuko turasenga Imana uzo kwipanga Imana gupangura kwipanga abandi. Utwafashe n'ingingo y'uko buri kwezi k'umunani tuzatuje imbere y'Imana iminsi itatu tuzojyama hasi tuvuge tuti turagutakambira Imana mushobora byose umuntu ariko aripanga upangura ibyihuta ariko uri cyane isengesho rikomeye.
Ibirori nk'ibyo byari byatunganijwe kandi mu ntara zose zigize Uburundi. Eroje Burika neza Bujumbura Ijwi rya Amerika.
Ahandi naho abagabo bane bari baranyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho muri zone Gatumba komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura baragarutse mu miryango yabo kuva kuri uyu wa gatatu. Urongoye zone Gatumba n'imiryango yabo bashima ko basubiye kuboneka ari bazima. Evariste Nziko Banyanka yadushikirije inkuru.
Ivyo naciyemwo byari bihe Imana ko nta wundi no shimira ateri rugira byose kuko ingorana kimwe zahindende gose
ubundi ramadani barakamfitiye umwe mu bagabo bane harimo patiri Adolphe Ntandereye wa paruwasi gatolika ya Gatumba hari haheze iminsi 18 baranyurujwe n'abitwaje ibigwanisho ahejwe rya Amerika rya Musanze yicaye mu rugiwe muri quartier gaharawe yibuka ayo yakorewe ku butaka bwa Kongo naho biruko uwo mugabo yibuka ingene we na bagenzi we bane banyurujwe ku igenekerezo rya 9 kuno kwezi kwa kane turimwo
nari mvuye Bujumbura ndi muri bus tugeze ngaha gufi kwa Gasupari tukumva amasasa atanguye kuvuga mugahinzi twamenye ivyo ari vyo abantu barazanye badukura mu miduga baradufata batuguha imigozi mumwe baradutwara baritwaye ku Rusizi bakora ubwato mu mashiting bo bashyiramo ibihubahuba vy'ibitoki n'ibiki baratujagura batugosha imigozi batushize hakujya bacadubanda baradutwara ariko nitwari tuzuye tugiye kubwari bwije imitima iravamwo tugenda turasenga Imana tuzi ku buzima bwacu buheze baratujyana gushika mu rukoko.
Uwo mutama w'imyaka irenga 50 ibirenge byiwe biravyimbye byuzuye ku bikomere izo n'ingaruka mbi z'ingendo ndende ijoro n'umutaga bagize baca mu mahwa no mu mabuye bagana gace ka Murenge mu misozi hanamye ya Kivu y'ubumanuko nk'uko bivugwa n'uwo barakamfitiye
baradutembeza hose icyo gihe bavuga yuko abasirikare b'u Burundi ngo bagomba batere mu rukoko batuboshye gucyo nyene mu maso batutukura mu rukoko tuboshye no ku maboko batujera mu rukoko muri Kongo mu nyuma tugeze ngaho niho bavuga ati kandi ngo gisura cy'u Burundi ngo kimakize kuhatera basi baratekera ibyabo kandi turahaguruka basi batutugana mu misozi yo muri Kongo.
Ayandi makuba Ramadani na bagenzi we babonye nuko kiretse Patrice Adolphe uko ari batatu bakubitwa buri gitondo mu kiringo c'imisi ne ya mbere kugira bikunde baterefoni imiryango yabo irungike amafaranga yo kubagombora.
Padiri Adolphe we batangwe kumusaba imiliyoni ijana nawe nyina yatakambatije ayo mahera ntawe noronka bamati nagerageze ngo telefone kwa musenyeri tivyo ntibikunda muri diocese tu ntibigi nabo ntashobora kuva umunyu bace barampamagara jewe nange basaba imiliyoni 10 gushikaho mu cyane telefone umuhungu wanje nti kawe no mushomere nti ivyo ariko aransaba ino nagacamutwe umunyu wanje bati papa ntabujya afise ayo mahera ntashobora kuyaronka ubundi iswa Matias bamusaba umuriyoni nayo nyara yatakambatije abana hari gihe biri guzara hariho nundi musore yitwa Pierre w'umunyembuye nayo bamusaba miliyoni zibiri.
Ramadan barakamfitiye aranamze kubera ikigoyi avuga ko bagaburirwa utumanyu tubiri tw'imyumbati ku munsi ntibahabwe n'amazi yo kunywa. Avuga ko yararindiriye gupfa ni mu gihe asanzwe agendana ingwara y'igisukari diabete mu Gifaransa. Ashimira Imana yamurokoye
cyane cyane Imana ishimwe kubona nagarutse mu muryango nkaba nsukorana n'abagenzi nogira ingorane ubu ndisanzura ko ndi mu mahoro.
Umufasoni wa Ramadane n'ikigumbagumba cinshi nabo nyine yabwiye Ijwi rya Amerika ko ashimira Imana kubona uwiwe yasubiye kuboneka. Nzeyimana Mariamu asaba abakuru ubwo bugizi bwa nabi kubuhagarika kuko ataco buzobungura.
Mushiki uyu munsi turaryohewe cyane naho yogira ikindi kibazo mugari mu muryango wiwe nta ngorane twese twaye tubabaye eka nta n'umwe atarababaye twese turanezerewe cyane n'ukuri umva babikoze bose n'ukuri bo kwihangana bakareka guhohotera abantu.
Abanyagatumba basaba ko bucungera umutekano wabo wamo wahungabanijwe n'abatera bavuye ku butaka bwa Kongo. Uburongoye zone Gatumba yabwiye Ijwi rya Amerika ko ingingo ziriko zirafatwa. Usen Ntahetwa agasaba abarongoye guterera mu kudomo rutoke hakiri kare kuri cyo cyose kibateye amakenga bakikora kubajeje intwaro n'umutekano. Kiretse Patiri Adolphe Ntahondereye ubari mu bitaro nk'uko amakuru ava mu begereye Paruwase Gatolika yo mu Gatumba bivuga abo bandi bagabo batatu bari kubavurirwa imuhiri wabo mu Gatumba ku rubibi Burundi buhana na Congo. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Leta y'u Rwanda yashikirije ya Zambia urutonde rw'abantu 9 ikekwaho kuba basize bakoze genocide mu Rwanda bagahungira muri Zambia. Leta y'u Rwanda isabiye Zambia kurungika abakekwaho kuburana mu Rwanda canke bakaburanishirizwa muri Zambia. Ubwo rutonde rwashikirijwe intumwa z'abashingamateka 9 ba Zambia bari mu rugendo mu Rwanda. Inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi.
Nta mazina yatangajwe yabo Leta y'u Rwanda isaba igihugu cya Zambia kohereza. Cyakora hatangajwe ko mu bakurikiranywe harimo abahoze ari abakozi ba Leta, abihaye Imana ndetse n'abacuruzi. Umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Jean Bosco Mutangana avuga ko mu Rwanda rukurikiranye abantu 9 muri Zambia. U Rwanda rugasaba Zambia ko abo bakekwaho icyaha cya genocide bafatwa bakoherezwa mu Rwanda cyangwa se iki gihugu kikaba cyababuranishiriza mu gihugu cyabo. Kugeza ubu Leta y'u Rwanda ivuga ko nta masezerano yo guhererekanya abanyabyaha yagiranye na Leta ya Zambia. Gusa umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Jean Bosco Mutangana avuga ko ibi bitabuza ko abakurikiranyweho ibyaha bakoherezwa.
Ariko ntabwo extradition treaty ari impamvu yatuma abantu batoherezwa mu gihugu bakoreyemo icyaha, kuko hari amasezerano mpuzamahanga ibihugu byinshi byarasinye. Hari amasezerano ajyanye no gukumira ndetse no guhana icyaha cya genocide yo muri 1948. Ibyo bihugu byayasinye bifite inshingano yo kuburanisha abo bantu cyangwa se bikabashyikiriza igihugu bakoreyemo icyaha. Ariko hari ibihugu byinshi byagiye byohereza abanyarwanda bakoze ibyaha mu Rwanda by'iburayi kandi nta masezerano nk'ayo hari. Ni ukubera yuko bafite obligation ijyanye n'iyo konvensiyo yo muri 1948. Mu gihe bo badashoboye kuburanisha abo bantu kuko amategeko yabo adahana wenda icyaha cya genocide, bakaba babohereza mu Rwanda bakaburanira. Norvege yarabikoze, Denmark yarabikoze. Ntabwo rero iteka bavuga ngo kuko hatari treaty ngo ntacyo uzakora. Turumva rero icyo atari ikibazo, ariko tukiri no kuri icyo ni uko Leta y'u Rwanda yatangiye kuvugana na Zambia ku bijyanye n'ayo masezerano.
Abadepite ba Zambia bari mu ruzinduko mu Rwanda nabo muri komisiyo y'uburezi, ubumenyi n'ikoranabuhanga mu nteko ishinga amategeko. Aba nibo bahawe ubutumwa bazageza kuri leta yabo. Kuri Madame Patricia Mwashingwere ukuriye iri tsinda yavuze ko biteguye kuganira na Minisiteri yabo y'ubutabera nibagera iwabo.
As a nation and as members of parliament, believe you me,
yagize ati benshi muri twe ni ubwa mbere tugeze mu Rwanda. Ntitwari tuzi akaga mwanyuzemo mbere y'uko tugera ku rwibutso kwirebera ibyabaye. Turumva cyane akababaro mufite. Muduhe igihe dusubire mu gihugu kandi ndizera ko tuzabiganiraho na Minisiteri yacu y'ubutabera. mu rugendo izi ntumwa z'abadepite za Zambia zarimo mu Rwanda. Abayobozi bose bahuye nazo bagiye basaba aba badepite ko bazaba intumwa za Leta y'u Rwanda, maze bagasaba ko impunzi z'Abanyarwanda zataha n'abakekwaho kugira uruhare muri Jenoside bakoherezwa mu Rwanda. Leta y'u Rwanda imaze gutanga impapuro zigera kuri 700 zisaba ibihugu 33 cyane cyane bya Afurika kohereza mu Rwanda abantu bahungiye muri ibyo bihugu bakekwaho gusiga bakoze Jenoside mu Rwanda. Umushinjacyaha mukuru Jean Bosco Mutangana avuga ko iki kibazo kitoroheye ubushinjacyaha bw'u Rwanda, cyane cyane ko bahungiye mu bihugu bya Afurika bigorana kumenya aho baherereye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Uburundi buhamagarira abagwizatunga n'abanyamitahe mvamakungu kuzana imitahe yabo mu gisata cy'amasoko ntanga nguvu hamwe n'ubutare. Abaserukira Burundi babivugiye mu nama y'iminsi 3 iriko ihuza ibihugu birenga 15 vya Afrika yarusha muri Tanzania, biriko birabira hamwe ivyerekeye gukoresha neza ubutare n'amasoko ntanga nguvu mu guteza imbere ubutunzi bw'ivyo bihugu. Pierre Claver Nyonkuru yarusha arabidushikiriza.
Ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka mu Burundi bamenyesha ko igihugu gifise ubutunzi bwinshi ariko budahabwa agaciro kuko butaracukugwa ngo bushigwe ku isoko. Mu nama arimwo yo guteza imbere ubutunzi kama n'amasoko ntanga nguvu muri Afrika, Oswald Ndagije umushakashatsi akaba n'umuhanuzi muri ubwo bushikiranganje yadondaguye ubwo butunzi burimo n'inzahabu.
Mazi inzozi n'inyishane mu gihugu shaguhera ku mashamba ashamubona turafite tari make kandi guteza imbere afise ubutare bita materere honikere aho bari ko bagomba kuzocukura mugabo hari nahandi henshi iri mugabo akeneye kugushakashatsa mugabo ataracukugwa hariho iminere bita retroite harimo framite castarite na coruta cancane muri muraro w'igihugu inzabo zongira ngo ni nyisha nari mu cibitoke hariho ibururi hariho muyinga hariho rero n'izindi minere tazi bita vanadium mikigo bashira hari hariho defosfate tuzirahari.
Ubwo bushikiranganje bwo butare n'agataka buhamagarira abagwizatunga mva makungu guhurumbira ico gisata mu kugishiramwo imitahe myinshi. Oswald Ndagije yizeza ko bazokingegwa umutekano wabo n'ubutunzi bwabo.
Ubundi kugira ngo zishobore gufasha mu guteza imbere igihugu nuko zoba zaragize ko ubushakashatsi nka zose hanyuma tukaronka abazicukura hanyuma tukaronka ingene zishobora gushira amafaranga no kwinjira mu gihugu. Ikihari uno munsi nuko iyo sinakubwiye ngira ngo nka entiere nk'isha gatatu cyangwa icy'icumi banashaka nje kimaze kuja mu ngiro. Ubu rero twifuza yuko muri iyi nama twajemo tworondera abagwizatunga abashakashatsi baza mu Burundi kugira ngo bafashe kumetambare ibyo bintu dufise kugira ngo dushobore kubiteza imbere, turi guteza imbere igihugu. Icyo nshobora kuganisa mu bitisere yaba ari hafi cyangwa yaba byumvira bo mu Burundi amahoro ahari hari mu bushobora kuza bo byibonera. La preuve n'est que murabona ko benshi mu Burundi bari kwatanga kuza gukora hari abantu benshi bayo bari mahanga batanga inkuru zitareze ku gihugu mugabo nk'uwo wangu bari buje muri karaba bosanga ari nyabagendwa reka mu gihugu cyose ni nyabagendwa umutekano urahari nako ni uhora wabuza kugira icyo bakoze mu gihugu.
Hamwe ico gisata cotezwe imbere kigahurumbirwa n'abanyamitahe avuga ko coterera gushika ku bice birenga 80% kwijana vy'ubutunzi mu gihugu kitarashikana n'ibice 5%.
Ndashaka kujya muri 80%. Wumvise amasosiyete dufise ibite amasosiyete nta nguvu yose ari mu gihugu hamwe tushizemo inguvu hanyuma abanyabiratunga bakaza tugakora nibaza ko ibyo bintu byotanga iterambere ryo rirenge ya plus de 80%. Ubu babyevera kuri 2%, biri kwijana. Ubu udasaba afise ibikwiye sinimaze kuba musubiza inyuma kimwe gusa abonye niwe bisubiza inyuma usanga adakwije iby'amategeko.
Inama ihuza ibihugu birenga 15 vya Afrika mu byerekeye gukoresha neza ubutunzi kama hamwe n'ubutare ibona ko ibintu bikwiye guhinduka maze ubutare ntibutume Afrika iguma mu ntambara z'urutavanako ahubwo ico gisata kigateza imbere ibihugu. Igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Congo nico gitangwa ko akarorero ko gifise ubutare bwinshi ariko abanyagihugu bakaguma mu bukene n'intambara. Naye igihugu gitangwa ko akarorero mu gukoresha neza ubutare n'inzahabu gifise n'igihugu cha Botswana. Pierre Clavin Nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Muri isanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kumubandanya kumveza radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ijwi ry'Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu mpera z'ukwezi kwa kane mu mwaka uheze, leta y'igihugu cya Arabia Saudite kubera ibiciro by'ibitoro biri hasi yatanguye kurondera amasoko ntanganguva atandukanye umuntu aretse ibitoro icyo gihugu cyari gisanzwe cimbura. Icyo gihugu cyashizeho umugambi cyise Vision 2030 ugenewe kugabanya ukuzera gusa ku bitoro no gutuma ubutunzi bufatira ku kintu kimwe gusa. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson amenyesha ko bashigikiye umugambi w'igihugu cya Arabia Saudite wo mu mwaka wa 2030 urondera guhindura ubutunzi bw'ico gihugu n'uburyo abanyagihugu babaho. Ivyo yabitangarije mu nama iherutse guhuza abayobozi b'amasosiyete yo muri Amerika na Arabia Saudite Washington. Tillerson avuga ko biyemeje cyane cyane gukomeza uruhara rw'abafasoni mu masosiyete y'ubudandaji mu kuva ku bice 22 kw'ijana rugashika ku bice 30 kw'ijana, kongereza uruhara rw'igisata cy'abikorera ku giti cyabo mu butunzi bw'igihugu mu kuva ku bice 40 kw'ijana gushika ku bice 65 kw'ijana, kongereza uruhara rw'ibidandazwa bishoregwa hanze atari bitoro mu kuva ku bice 16 kw'ijana gushika ku bice 50 kw'ijana by'ubutunzi bw'igihugu, hamwe no gukomeza ibisata by'indero n'amagara y'abantu biciye mu gushira imitahe muri ivyo bisata. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko Amerika ishobora gufasha Arabia Saudite muri ako kigoro. Amenyesha ko kugira Arabia Saudite ishike ku migambi yayo igisata cy'abikorera ku giti cyabo gitegerezwa gufashwa na Leta. Atangaza ko ivyo ari ukuvuga ko Leta ya Arabia Saudite itegerezwa kubona ko amategeko yubahirijwe mu vyerekeye amasezerano ajanye n'ubudandaji, amasoko ya Leta agatangirwa habona no gukingira uburenganzira bw'abatoye ubuhinga bwabo ubwa mbere, hamwe no kwihutisha ikiringo cyo kwandikisha no gushyiraho amashyirahamwe y'ubudandaji muri Arabia Saudite. Leta ya Amerika iriteguriye gufasha Arabia Saudite mu kigoro kayo, harimo gufasha ugukorana hagati y'abagwizatunga b'Abanyamerika n'abagwizatunga bo muri Arabia Saudite. Igisata cy'abikorera utwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizwi ko cyagize uruhara rukomeye mu iterambere mu buhinga bwa none bugezwe ko no gukora ibidandazwa bimeze neza cyane. Ugukorana mu by'ubutunzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Arabia Saudite bifitiye kamaro impande zose. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko mu gihe amasosiyete yo muri Amerika ashize imitahe mu butunzi bw'igihugu cya Arabia Saudite, impande zose zihakura inyungu. Avuga ko bituma ubuzi buboneka muri Amerika mu gihe abagwizatunga bo mu karere k'Abarabu baronka abagwizatunga bakomeye bakorana nabo.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Aho ni naho duheraje ibiganiro byo kuri saha nshuti mwese mukunda radijwi rya Amerika turabashimiye. Ndashimiye kandi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndashimiye Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye mwese, mugira umunsi mwiza, murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.